Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese, turi kumwe. Muri kumwe na Ryan Itangishaka muri studio 5 i Washington DC, kronomosi wa 4. Mu Burundi mutwumvira kuri mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri site yacu ya internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri nosa.
Baduinete ntibigira makara, ntibigira isukari
na gasabuni.
Nikunda ko nshikane imisi baduhaye je nko mumaze imyaka ine ino abana banje ntibiga.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ukuntu babayeho nabi. Ni mugeshira mu muzima kongu gitaye impunzi ritera kamo gasaba amakungu kubandanya yitaho impunzi ziri muri ico gihugu n'ahandi. Ni mu makuru tubafitiye, ikaze mwese. Inama nshingamateka na nkingu z'amateka by'u Burundi biriyamiriza ingingo ya ONU ishyiramo mpuzamakungu ijejwe umutekano, biro bijejwe umutekano ku isi, yo gutahukana abasirikare 1000 b'Abarundi bari bari mu gihugu cya Somalia kugarukana amaro n'umutekano. Babishikirije ku muhingamo w'uno wa 4 aho abashikiranganji 3 ba leta y'u Burundi bari bagiye kwishura ibibazo by'abashingamateka n'abakenguza amateka. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka arabidushikiriza.
Muri kano kanya tukaba tugomba tugice tuvuze kubyerekeye ingabo z'igihugu cyacu ziri mu gihugu cya Somalia.
Uwo ni Pascal Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, ariko abwira abashingamateka rongoye n'abakenguza amateka imva n'imvano y'igikorwa kidasanzwe cyo kumuhingamo w'uno wa 4. Umukuru w'inama nshingamateka yuguruye icyo gikorwa yasabye zino ndaruvukanye umukuru w'umugwi w'abashingamateka w'amaho ujejwe ivyo kwivuna abansi n'umutekano gushikiriza ibibazo. Ibi ni bimwe mu byashikirijwe n'umushingamateka zino ndaruvukanye.
Ingingo yo gutahukana ingabo z'u Burundi ziba muri Somalia yoba yafashwe igihe ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika ryari rirongowe n'utwara igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kitabanye neza n'u Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Uyatwara iryo shyirahamwe nta ruhara yoba bifisemo kuva igihe ubutungane bw'u Burundi bushiriye ahabona abagize uruhara mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Meke Ndadaye. Byaragaragaye ko uwahoze arongoye u Burundi Major Petero Buyoya, umukozi ahambaye w'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika, yabigizemo uruhara rudasanzwe. Mbego Buyoya nta ruhara afise muri urwo rukurikirane rw'ingingo zigayitse zifatirwa u Burundi, harimwo n'iyo ngingo yo gutahukana inteko. Iyo ngingo yo gutahukana inteko nimbariyo leta y'u Burundi ihagaze hehe kuri ico kibazo?
Umushikiranganji wo kwivuna abansi Emmanuel Namvukiye w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni basanga iyo ngingo ariyo guhohotera u Burundi n'abarundi, bakavuga ko ibihugu byarungitse abasirikare mu gihugu cya Somalia byari byumvikanye n'ishyirahamwe ry'umuryango wa Afrika ko abo basirikare 1000 bategerezwa kuva mu ngabo z'ibyo bihugu muri 2021. Bakababazwa n'ingene iyo ngingo yahavuye yego u Burundi bwonyene. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi ntiyadidinganije mu kwagereza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yahora arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika ko ari mu bafashe iyo ngingo abategetsi b'u Burundi bita gahotoro.
Iyo ngingo rero nk'uko mwabibajije yafashwe wararongoye iryo shyirahamwe ari wariramutswa atawokekeranya ko nabo bafatikanije umugambi ugayitse wo kuza baratwononera ukuntu turiko turiyubaka batoba babifise mu ruhara. Nta cemezo canditse mfise mugabo ntawo byirengagiza yuko batoba babifise mu ruhara, kuko nk'uko nabivuze ubwa mbere bazi yuko igitunze u Burundi amafaranga y'agaciro yobava muri ico gikorwa cy'ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia mugabo nivyo bibaza sivyo
umukuru w'inama nkinguza amateka Reverien Ndikuriyo wewe asangiye ngingo yo gutahukana abasirikare b'abarundi abayifashe batifuza ko Somalia na karere bironka amahoro akavuga ko atakindi bifuza atari gukamisha umutekano muke
East Africa bari kora irondera kuko irakomeye umva ariko ararondera umwasi agira ingufu yinjire muri East Africa nivyo barondera hanini ko Somalia bacha bicira barengana bacha batangura kuza bije muri Kenya umwe batangura kwipakiza no modoka bagibaza batangura kuza guturikira ngahi wacu iryo byose bavuga bati bari bafite ingufu no murundi bushikirwa ere sababu niyo erema ishobora kudufasha guhungabanya East Africa nibaza yuko leta y'u Burundi yo kwitegura igakingira ubwa mbere ingabo zisigayeyo zikingirwe neza zikingire ntibazihwikire nkuko nyakubahwa umukuru w'inama nshingamateka yaravuze ico nico jambere gikuru
icigera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka agatorwa asa afise ico saba cokorwa kugira iyo ngingo ntigira ingaruka mbi
nagombara gutera intege leta nkuko nyakubahwa umushikiranganji w'ukwivuna amaso yabivuze ku ngingo bafashe navuga nti iyo ngingo bafashe yuko bovugana ayibandanye kumbura harubwo yogira ikivyaye ariko kandi nuko nabandi babivuze bidakunze abantu bakangwa ko bataha batahe mu mutekano batahe mu mahoro ntihagire uwundi murundi twaburira hari yahantu
naho rero inama nshinga amateka na nkeguza amateka byasohoye urwandiko kuri no wa kane gwiyamiriza itahukanwa ry'abasirikare b'u Burundi igihumbi mu bagiye muri Somalia ntaco vyahinduye ku ngingo ku muhingamo w'uno wa kane amakuru dukura mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi avuga ko abasirikare bagera ku 200 baharugwa mu bategerezwa gutahukanwa mu Burundi hatarenze kwigenekerezo rya 2018 kuno kwezi kwa kabiri buri cy'indege bavi Mogadisho bagana ikibuga cy'indege cha Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Evariste kuri iyo nkuru tukivuga ku baserukira abandi mu Burundi bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka ntibatahura ingene leta ivuga ko ubushikiranganje bw'ubutungane bufise ikibazo cy'uburyo hariko ibitigiri by'abanyororo biri mu mabohero bikabandanya biba umurengera ufatiye ku byari bitegekanijwe ivyo babishikirije mu gihe icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje bumwegukira mu kiringo c'amezi atandatu arangiza umwaka w'2018 ikindi bagarutse ko nibijanye n'uko tihanganirana biboneka ku rubuga rwa politique inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana
Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu ariko ashikiriza ibyaranguwe mu mezi atandatu arangiza umwaka wa 2018 mu byaranguwe n'ubushikiranganje 10 bwegukira birarongoye Gaston Sindimwo yemeza ko mu byagoye ubushikiranganje bw'ubutungane harimo ikibazo cy'uburyo Ikindi icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yashikirije nikijanye n'ibitigiri birenze by'abanyororo bamwe mu bashinga amateka ntibatahura ubwo bwinshi bw'abanyororo mu gihe batanga karorero k'ibohero rikuru ry'imurambya ryategerezwa kujamo abatarenga ijana ariko buririmwo abarenga 900 Defense na Uhunda yibaze gituma amategeko yo gukora ibikorwa by'iterambere adakurikizwa kugira ibiharuro by'abanyororo bigabanuke
Jo ni bakoze baratowe itegeko nivuga ukuntu bogabanya abantu mu maprizo cyane kirikije na travail d'intérêt général cyategeko yaratowe kandi twarasuye bara modifia le code de procédure pénale travail d'intérêt général ijemo kuri abantu bakora udukosa dutoduto disimbo n'ukuntu baguma bavuga yuko baguma bagwirirana kandi ho les instruments juridiques zaragiye amategeko yaratowe mugabo ntaje mungi baguma bidoka gute aho bushize mungira ayo mategeko kujya abantu bagaba
nayo kubwo umushinga amateka Fabiano Bancija Nino avuga ko ibitigiri by'abanyororo bibandanya bigwira kuko hari imanza zicibwa abejejwe n'abambizwe izera ntibarekugwe
hari imanza nyinshi z'abantu bapfunzwe zacitse ariko abantu batarekuwe kandi byari byoroshye bidasaba ubyo bwinshi hakaho kandi n'abandi berejwe n'ubutungane cyangwa abana bagasangana bamaze iminyororo batanga ibitigiri kinini yo mu minyororo aho rero umushinga ntiyo kwidoga kuko barabona igituma mu nabandi bari ko n'ubutungane buburanye bidegembya mugabo ntibari kugwa mu mpera z'umwaka uheze twahora barenga igihumbi ubaza bari yongereye twosaba yuko bogerageza kagira ingufu abantu bakari kugwa
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu arahumuriza abo bashinga amateka ku ivyo bikorwa by'iterambere bitakoresheje kuko itegeko ari rishasha nayo ku batari kugwa bahejeje umunyororo sindimwo yemeza ko hari abaca bigumira mu mabohero
twizeye yuko vuba cyane gose tugiye gutangura gukoresha ivyo bikorwa kugira ngo bamwe babe basohoka kuko ariyo benshi usanga amabohero ariyo nkuko bamwe bavuze ngaha kubera gusamara kwa bamwe n'abandi ugasanga hari abantu mbere usanga barahejeje n'ikiringo cyo gufungwa ndazi umuntu imurambya amaze nk'imyaka itandatu yarahejeje gufungwa mugabo umupfunguye aca asubira kugaruka urumva yasanze ari muyohera ari imeze neza ndamubuze
bijanye n'intwaro yo mu gihugu hagati icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa yagarutse ku kudafata kumwe abanyepolitike b'abarundi
umviriza genda uraba hirya no hino urasanga yuko tugifise intambwe yo kugenda abarundi ikintu cyo kutihanganiranira muri politike kiracyari nk'indwara nashaka rero gusaba yuko kongurere mu bushikiranganje mu bamwe bamwe bose mu byo bajejwe nyabu nabo kwama bibutsa abantu yuko twiza kubahana tukubahirizanya ku gihugu n'icyacu twese turabarundi twese hanyuma rimwe na rimwe nuko kutihanganiranira birashobora kugira ingaruka mbi iyo bamwe bamwe mu bategetsi usanga bariko barabyitwaramo nabi bagahaba mu uburenganzira abandi bagashaka kububima
aho sindimwo yishura ko uruhara ari rwa bose akemeza ko ku nzego nkuru z'igihugu babitahura ariko hasi akiragahaza
kenshi akenshi ubushikiranganji ku rwego rwo hejuru hari igihe bubikora ugasanga barayikuriye imigambwe kwigisha ukuri kwamye kuko uno munsi turabye ingene amahoro n'umutekano biri mu gihugu naoza gucinyiza urucange ubundi mugaco ikiba sico umushikiranganji conyine igikorwa cya mwebwe banyakubahwa bashinga amateka banyakubahwa bakinguza amateka ko kenshi nimwe muba muri aya makomini nimwe muba muri iyo mitumba kuko hari usanga hejuru bigenda neza mugabo ugasanga hasi bikagenda nabi
ikindi cyavuzwe muri ubwo bushikiranganji ni uko hari yategekanijwe ko hakigwa abarundi batahuka bari barahunze igihugu bashika ibihumbi ijana bavuye mu bihugu bya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Kenya n'u Rwanda ariko hatahutse abagera ku 23,991 gusa. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond kuri icyo kibazo nyine cy'impunzi ishyiramo mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR ryashize ahabona ibitigiri bishasha by'impunzi z'abarundi mu bihugu zahungiyemo gushika mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri. HCR ivuga ko hasigaye mu buhungiro abagera ku 3,348. Ku mwaka uheze nk'iki gihe barenga 400,000. HCR iremesha ko abandi batahutse mu gihugu cyabo cy'amavukiro ariko hari n'abandi bakibandanya guhungira mu Rwanda, mu Buganda no muri Congo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ishami mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR ryatangaje ko mu gihugu cya Tanzania ariho n'ubundi hagisigaye abarundi benshi bahahungiye, hariyo abarenga gato 199,000. Hakurikira igihugu cy'u Rwanda, aha impunzi z'abarundi zariyongereye gato ubu zirenga 70,000. Ku mwaka uheze bari munsi 68,000. Mu gihugu cya Congo naho nyene abarundi bahahungira bariyongereye ubu barenga gato 43,000. Mu mwaka uheze bari munsi 42,000. No mu gihugu cy'u Buganda bariyongereye kuko mu mwaka uheze barenga gato 33,000, ubu barenga 35,000. Hakiyongera ko rero bake bahungiye mu bihugu nka Kenya na Zambia nk'uko HCR ribivuga mu biharuro vyaryo. Mu mwaka uheze nk'aya mango abarundi bahunze baharugwa mu 410,000. HCR rivuga ko abarenga 65,000 bahungutse, abenshi batahutse bavuye mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cha Tanzania. Naho biruko iryo shirahamwe rivuga ko ricakira abandi barundi 300,000 bahunga ku kwezi ku kwezi. Gikeka ko mu misiri imbere hashobora no kuboneka abandi benshi bahunga, rigira ko rihamagarira ibihugu bitandukanye cane cane bihano rubibe no Burundi kutugara imipaka canke kubera intambamye abarundi bo vyitura basaba ubuhungiro. HCR rirasemerera ko atagikozwe vuba ikibazo c'impunzi z'abarundi gishobora kwibagirwa burundu kuko ataburyo buhari, rikeneye ayarenga 296,000 vy'amadolari ya Amerika. Iryo shirahamwe rivuga ko amahema yubatswe bagihunga mu mwaka w'2015 ashaje, ahubatswe inzu zikomeye naho nko mu ikambi y'amahama mu Rwanda ngo ntizikwiye. Amashuri nayo nyene ntakwiye kubera ubwinshi bw'abana bigatuma benshi batiga canke biga bigira munsi y'ibiti nko mu gihugu cha Tanzania. Amavuriro ni make kandi impunzi ari nyinshi, bigatuma amavuriro arengegwa canke abakenyezi bakibarukira muhira. Ibifungurwa bahabwa vyaragabanijwe cane, nta duhuzu two kwambara bafise, ubuzima bw'abana n'abakenyezi bukabangamigwa n'ibindi. Ubwo bukene Ijwi rya Amerika riheruka kubwibonera mu ngendo ryakoze mu makambi ya Mahama mu Rwanda na Nakivale mu Buganda.
Baduhinete ntibigira makara, ntibigira isukari n'agasabuni. Ntikunda ko nshikana imisi baduhaye. Je nk'ubumaze imyaka ine ino abana banje ntibiga.
Urabona ko byerekeye ubuvuzi imiti baguha myinshi ni panado. Zemva bafasoni banavyarira hanze
hashobora gutonda uyu munsi ukabura. Echuka garuku kaburu muganga, urumbu kasamu muganga umuronse. Mwaku ituli gira katatu chanye ituli gira kanga.
Mutama ndakubwira je ubwanje je. Sidawana na dogite, bisingwara iperitansu ini mukunyica, bisumwingo uri mukunyica, na mazi batuzanira rimwe rimwe ugasanga urabuza amazi yo gukaraba. Imvunja zirimo kwica abantu ibyo bimenye.
N'ikintu cyo kwambara, abana ugasanga nta kintu bafise bambara, tukaburi kintu tubahekamwe, nakwe nuko. Ndebera ntubunaje hano, ende gutera mugenzi wanje, uduhutu nambi ku mwana, agatenga, bona ntera mugenzi wanje, agapira nuko, ntaje agacanyaka. Nijo nakina anuwa kutinduka harinda kongera kumutira harigenda mutira kanuka hakamhamgiye nabi
ahizamya akingaha tamhutu turonga
nawe hase rivuga ko ubwo bukene n'inzara bituma hari impunzi zifata ingingo yo gutaha cyane cyane abo mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania abari mu Rwanda no mu Buganda suko babibona
amahoro nawe neke niyaboneka nshobora kuba notaha ibiganiro byiwe niyemera kuba yo kwemera agaheza abandi namaje guheza abandi hakaba ifata kibanza cy'abari hakazi wundi atariwe aga n'ubu mbonera ko zibo ziracahari
cyane ko kamana ko ndumva kwahubwo akuma tu arungika imitaya yo gufata abari mu buhungiro urumva se gutaha boshe se gutaha se gutaha niteka twe twifuza ko twotaha niteka.
Nishame mpuzamakungu HCR rimenyesha ko hataragera kurihimiriza impunzi gutahuka, yamara uvyishakiye akabisaba HCR yemeza ko giteguriye kumufasha no kumushikana mu gihugu c'amavukiro. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Gukingira uburenganzira ku bahingano droit d'auteur biracari ikibazo mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Umunyarwenya wo mu gihugu c'u Rwanda Gracien Nitegeka hazwi ku izina rya Papa avyemeza arashima naho biri uko intambwe u Rwanda rugeze ko mu gutera intege abakorera mu bisata bitandukanye vyu tugenegene. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane ninahazwe mukanya Nitegeka batazira Papa Sava aratangura havuga aho yavanye ingabirano yo gukebura abantu biciye mu kubatwenza. Mugenzi wacu Diane ninahazwe yavuganye nawe, reka tumwumve Papa Sava.
Natangiranye nayo kuva mu 1995 ntangira rero ndushanywa mu mivugo ndatsinda za kwinjira mu ikinamico niga muri Tronko Mirutongo nabwo ndatsinda nje ziririma rero ngomeza mu ikinamico imivugo n'ibyivugo nzamuka ntsinda cyane ndatsinda cyane ngeze muri kaminuza noneho biriyongera njya mu muziki njya mu kubyina ikinyarwanda hanyuma nkomeza na ikinamico nza gukora ibyo gukina ikinamico y'umuntu umwe one man show niho rero naje kugaragara cyane ko nabonye ibihembo bitandukanye.
Reka tudatevye twakira abakunzi bawe bari ku mirongo itandukanye ko ari na benshi basutwa bakubaza turahera kuri Asumta ikadze.
Nabahaye mwiriwe.
Uherere Gasumta.
Nabahaye mwiriwe mererere y'Ubujumbura.
Ibujumbura nuko rero ikadze kandi tugushimiye cyane ubundi afasoni ntitubaronka cyane muri kino kiganiro cacu ngira Papa Sava no musara bakogutarabazana. Ego nakabazo baza Papa Sava canke
keshi turi Bujumbura tubona tu video twawe twibaza cyane cyane none Papa Sava na kandi kazi ari
ubu buhanzi nibwo mfite buntunze 99% n'ibice 9% kuwa mbere mu gitondo mba ndi mu ndafuta gukina ikinamico no kuwa kane mu gitondo nyuma ya saa sita nkajya gukora ibyitwa dubbing no guhimba inkuru z'abana batoya mu itetero ibyo nibyo nkorera RBA. Kuwa kabiri kuwa gatatu nkajya muri Seburikoko
kuwa gatanu nkajya muri Papa Sava kuwa gatandatu bakora mu birori bitandukanye ubukwe cyangwa se ibindi bitarama handi nuko iminsi yange ibipanze akazi kanje kabaye ubuhanzi
no kuri twebwe biradutwenza ariko biri mwingisho
ego murakoze cyane
turafise Abraham Kadze nawe
cyo kugira ngo utanyuze Papa Sava cyaje gute
igitekerezo cyo gutangiza Papa Sava cyaje nyine nene ubundi umuhanzi ntago uvuga ngo ni igitekerezo kiba ari kirekire cyaje nshaka kugira uko nigaragaza nanjye umuhanzi ku giti cyanjye urumva nsanzwe ndi umuhanzi ku giti cyanjye ariko filime nyinshi nakinaga nizo nakiniraga abandi urumva nakinnye nko muri zirara zitwa Sekaganda nyina mu nshuti Friends nitwa Ngiga nyinye muri Seburikoko nitwa Seburikoko nyine abantu bibazaga uwo muntu ukinira abandi se we nta bushobozi agira bwo gutegura ndavuga ni nanjye hari icyo naha abantu ariko bijyanye nanone no kuba hari ibitekerezo byanjye mbona nshaka guha abantu ariko atari uko ntahita mbijyana muri storyline cyangwa mu murongo mugaruba wakozwe wa filime muri rusange nibwo rero natekereje Papa Sava.
Urakoze cyane Abraham, nibaza ko utubaze twawe turonkere inyishika twakira abantu ugira umunsi mwiza Abraham ngaha mu Rwanda.
Yego murakoze cyane.
Njuga America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tose na Ugate kuyundi mudurongo wa telefone Ugate Cards.
Murakoze.
Nawe wenda gushimire kuko abafasoni nabigeme ntimukunze kwitabira ikiganiro muri isanga muduhora iki.
Isanga batabikunda.
Musanga mutagira iki?
Isanga batabikunda gutelefona.
Batakunda gutelefona. Ariko wowe nawe uje mu rutonde rw'abakunda muri isanga abafasoni. Turabakeneye cyane gose kwa gatanu na cyane cyane. Kuko n'umunsi wanyu. Ego nuko Ugate uherereye he?
Mu Burundi
kuna kabazo kwa Papa Sava ni intererana.
Nashaka kwanzu kumubwira yuko ndamukunda kine ibintu byose. No kunywa ko haja abandanye. Hama ikindi icerekeye kabirya hora kina bya rijya zina yitwa Papa Sava canke ari ama episode ari karagira ya Papa Sava. Kintu mbona nuko donc byabaye ama episode yabaye menshi. Hariho abantu benshi bamaze kubimenyera nka Papa Sava nubwo ubona episode ndashobora kuyiraba uguma wibaza yuko ari bya bindi nyine ikintu nashaka kumutera cyangwa kuvuga nuko yohindura izina kugira ngo n'abantu babihururumbire gushasha uko byaje byatanguye abantu babiraba ni bacyo cyabese nkuko byari batanguye babiraba kandi babikunze kubera bamaze kumenyera izina bamaze kumenyera abantu babikina ego hari n'impanuro ariko nibaza ko nacyo ico gikenewe kugira ngo abantu bahindure nabo izimviro byabo ntibamenyere izina Papa Sava ntibamenyere Mbati ntibamenyere donc cumenga vya bindi nyene cumenyera n'abantu gacisanga byakurambi nize nacyo.
Urakoze cyane Ugate ibujumbura mu Burundi ugira umunsi mwiza.
Yego.
Papa Sava urumvise intererano ya Ugate ati abakinyi urabukuhindura niki ari cyutekereza kuciyumviro ciwe.
Abakinyi bo bashaka guhinduka umunsi ku munsi gusa hariho byanze kunza rutikamirwa n'utikamira ubwo ndavuga oprime na opreseri ntibahinduka ntago bahinduka keretse hari ikibazo cyabaye ariko hakaba abandi babunganira urumva hakaba abandi baza babunganira rero barahinduka ariko icyo kintu nyine cyitwa Papa Sava ntago wagihindura ntago nkeka ko ibyo mbwiye ari byo by'ukuri nkurikije urumva ninjye ufite kubimenya cyane nkamenya epizodi yo nyisoho yirebwa n'abantu bangahe urumva natangiye nibura ku isaha imwe mbona abantu nibura 500 ariko ubu kuri MYN ushyizemo hagati ku isaha mbamaze kubona abantu 200 urumva abantu rero bariyongereye ikindi navuga nkurikije bariya baza kuba abanyamuryango abasubscribinga natangiye mbono umwe batatu batanu ariko urareba video ukabona yarebwe yabantu bayiyandikishije bayikomotse kuko ibyo byose biba bigaragara muri studio ya YouTube urabibona ugasanga bageze 300 400 500 urumva natangiriye ku muntu umwe nyine mu mezi atandatu arindwi ngeze kuri subscribers 163 urumva rero nago byahinduka ikindi urumva nuko bakizina niba yitwa Papa Sava ejo ukayihindura ukayita ikindi kintu ntabwo ibikiri Papa Sava nyine ntabwo bihinduka niba yitwa Kansime yitwa Kansime Papa Sava ni Papa Sava ushatse ikindi n'ibindi bizaza ariko ntabwo iyo Papa Sava ivaho
hanyuma none muri ivyo vy'abakinyi nka Kasava tuzokumva ryari tuzokabona ryari koko karihe ko katigira kaboneka
naragashakaga cyane ari kuraza aba bana bari bari mu mashuri numvaga nshaka umwana uri muri cya kigero cyabo twita under 6 years abana bari mu kigero cy'imyaka munsi y'itandatu uje gutanga ubutumwa no gufasha abandi bana kwiga hari uwo nabonye bamukoresha episode ebyiri ibyagenda neza bahita bajya kwiga urumva rero biransaba gushaka undi mu kiruhuko
ariko urumva Sava azoheba aboneka umwanya n'umwanya
nabita natinze cyane kuko urumva ibyo agomba gukina byo narabyanditse gusa urumva umukinnyi akinana n'abari abantu rero bashabutse kuri yakiri umwana no gutekereza karakta ye karakta y'umwana karakta y'umu mama muri ziriya ubona uko zikinitse zirimo nyine opresseri na opprime hari ibindi bisabwa hari ntabwo ari ugupfa kuba wamuzana gusa ugomba no kureba no mu iterambere rye nuko abantu bamubona hanze n'inama nibyo ngibyo urabona akomeje gutekereza
urakoze cyane Papa Sava Trose na Ernest Ikaze
ndi mu gisagara cya Shenyange mu gihugu cy'Ubushinwa
urakoze cyane kuba wumviriza ijwi rya Amerika mu Bushinwa nakabazo ni interano kwa Papa Sava
ku YouTube ndakurikira muze ya buzima bwanyu ubwo nagiye kona yuko mufise lisanse mu bya biology na chimie udusanga ari ibintu ngayo ijanye na science ariko ibyo mugabanye no munsi ujanye na icyo no kwitwa R cyanke nk'ibikorwa by'utugenegene mu gihugu mu rurimi rw'ikirundi nashaka ndababaze iyo inspiration yabaje mu gute
ko navuye muri biochimie biogeo nkajya mu buhanzi umbwire ko byatangiye kera ariko urumva ntago urabizi muri Afurika ni hake yasimbizi niba hanahari bashobora kureba ubushobozi bw'umwana n'ibyo aziga n'ibyo akurikira ngo bahite babimujyanamo urumva narize nyine uko nsinda bakama amashuri nkagenda nkayiga ariko mfite gushaka ubwo buhanzi nomeza rero ngenda nsoma nkiga ibyo mu ishuri nkasoma cyangwa nkihugura no muri ibyo bindi bijyanye n'ubuhanzi bwanjye
imbere ko tukurekura urashimishwa n'uruhara mufise mu bihugu bitandukanye vya Afurika nk'abakinyi ukibanza mufise uko mushigikirwa n'amareta atandukanye yanyu
urumva ntago turabona inkunga nyine nakubwiye ngo turakirwanaho ariko tuhashize iminsi dukora inama tureba icyo leta yadufasha amasare batwubakira kugira ngo tujye dukiniramo tujye tubona gukina tubone n'iki n'ibindi byo kudufasha mu buzima busanzwe ariko urumva muri iyi minsi twari tukirwanaho ntago nakubeshya kandi ni henshi nyine nk'uko wumvaga abo bakunzi babivuga ariko twebwe tubona iwacu birimo gutera intambwe ko nk'ubu minisiteri hari amafaranga yafashe igenda ihereza ibigo bimwe birimo gushakisha abo bantu bakina n'ibindi bigo bigiye gukora gushingwa kurwanya piratage bigakora distribution urumva nkatwe intambwe irimo iraterwa ariko ntabwo turagera muri urwo rwego rw'ibihugu nk'iby'uburengerazuba ibihugu nk'iby'iburayi ibihugu nk'ibyo muri Amerika uburyo ibyo bihangano birindwa ntabwo biratugeraho urumva urakora gusa ukategereza undi uzaguhamagara kubera wakoze ibyo wakoze ntabwo biragutunga urumva biracyari ikibazo
ego hamakamo mwotera ko bakahe
akamo twatera n'ubundi nibyo nakubwiraga ko twebwe twarabivuze byaratangiye biri mu nzira n'ibyo naho gukinira
no kubona ibikoresho bitatugoye kandi nabyo byaraje bimwe birimo biraza iwacu araho bubatse kicukiro abantu bazajya bihugurira abo bantu bakunze sinema na komedi birimo barabikora RDB irimo kubikoraho ubu noneho ikigiye gukurikiraho kitari gihari wenda nikijyanye na copyright copyright abantu kuyumva cyane cyane kuyisobanurira abantu.
Uyo yari Papa Sava kumwe na mugenzi wacu Diane Nina hazo kubijanye n'uburenganzira ku bahangano droit d'auteur. Aho ni rero turangije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka tubarariki mubandanye mumviriza ijwi rya Amerika no kuri site yacu internet wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.